VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro Murisanga.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ntangire mbiseguraho ko uyu munsi twari dufite gahunda yo kuganira ku marushanwa y'igikombe cya Euro gihuza amakipe y'ibihugu ku mugabane w'Uburayi, ariko kubw'amahirwe make abatumirwa bacu ntitwashoboye kubabona, ariko turaganira ku bindi. Urubyiruko nyafurika rugera ku 1000 rumaze ibyumweru 2 mu mahugurwa ya YALI, ariyo bita Young African Leaders Initiative cyangwa se Mandela Washington Fellowship, agamije kubongerera ubumenyi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni gahunda ya Perezida wa Amerika Barack Obama igamije ko abakiri bato muri Afurika babasha guhangana n'ibibazo bibugarije. Uyu munsi muri studio twatumiye bamwe mu Barundi bari muri iyo gahunda. Turi kumwe na Emile Uwezo wa Mungu. Emile, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Turaza kuba kandi turi kumwe na Jean Bereki Masibo, niyo ntago turamubona neza kuri telefoni, akaba ari muri leta ya Iowa. Nitumubona ubwo nawe turaza kuganira. Emile, mbere na mbere ushobora kubwira bumva radio Ijwi rya Amerika aho uherereye?
Ego ndi muri eta ya Massachusetts.
Aho ni muri
mu gisagara cha Cambridge.
Ego.
Kari mu buseruko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwa sanzu ndiko ndakurikirana ibyigwa kuri Cambridge College.
Washobora watubwira ni ibiki urimo kwiga na yahe masomo urimo gukurikirana?
Ego ibyo turiko turiga sanze ndiko ndakurikirana ibintu bijyanye n'ibyo kunagura ubutunzi no kwikorera ibyacu, ari byo twakwita entrepreneurship and business. Ego tukatiko turiga ingene dushobora guteza icyo gisata cyo kwikorera twacu mu bihugu binyuranye byo muri Afurika. Abandi kumwe n'abantu baza bava mu bihugu bishika ku 20, turi 25 twa tuvu mu bihugu bishika 20. Ego
mu Burundi se usanzwe ukora iki, Emile?
Ego mu Burundi nsanzwe nikora utwanje. Ariko nkaba nsanzwe no minsi
Emile, gerageza ujye ahantu tugufatisha neza, turasa nkaho tutakumva neza.
Ego. Umwanya?
Eh, ubu turakumva.
Ego. Mudo yuko nsanzwe ntwara nsanzwe niko bitwanje muri bitangi. Ariko nawe nsanzwe ntwara ishyira hamwe ita parte de jeunes entrepreneurs. Ndiko nafashe ugaruka mu Burundi kurara ingene goronka inyigisho zanye n'ingene wazamura ubutunzi babicishije mu gihe isata cyo kwikorera utwabo, bagashinga amashyirahamwe mato mato yo gushobora kwiteza imbere.
Tubwire noneho umaze kumenya ko watoranijwe mu Barundi bagomba kuza muri iyi gahunda yatangijwe na Perezida Barack Obama, wabyakiriye ute?
Cyambere neza kuko narazibona yuko ibyo ndiko ndakora narasanze ntembera mu bindi bihugu byo ngaho mu karere ka Afurika y'Ubuseruko, ariko narifuza kubona ibindi bihugu bisanzwe biri ku rutonde rw'ibihugu biteye imbere icyo biriko aho bigeze ingene ubuzima bwaho bwifashe, ibyo babandanya bakora kugira ngo ubutunzi babandanye buzamuka. Narumvise njyewe cyane rwose kubona nshoboye kuba ntowe muri abo, kandi ikindi nacyo narumva njyewe kandi no kumenya no guha n'abandi banyafurika urwaruka rwo muri Afurika kugira ngo menye nabo hirya no hino ibyo bariko barakora, kuko murabona yuko muri Afurika dufite ingorane nyinshi. Naravuga ati kubona nshoboye kudahora nabo nkaronka n'amasomo n'inyigisho zitandukanye ni ibintu bizomfasha kugira ngo nshobore kubandanya ibikorwa byanjye nari mu byo kwikora utwanje, nongera mfasha n'urwaruka ngene rwozamuka rukaja mu bikorwa byotuma ubutunzi bwacu buzamuka.
Uvuze ngo wari warasuye waratembereye mu bindi bihugu bihana imbibi n'igihugu cyawe, ariko nibwo bwa mbere usuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ari byo byose mbere y'uko ufata indege uza muri Amerika, hari byinshi watekerezaga kuri Amerika. Noneho ubwo uri muri Amerika, tubwire uko ubona ibintu, uko wabitekerezaga niko wabisanze, cyangwa se hari ibyagutunguye?
Natekereza cyane yuko ari ahantu heza, ari ahantu waryoshye kuba, ari ahantu hari abantu bakora, ariko sinabibona neza ibintu bikiri mu byiyumviro, bikiri mu byiyumviro nyine. Ariko umaze kuhashika narabonye yuko hari ibintu byinshi bitangaje, ibintu byinshi byoduha amasomo, byoduha ibyigwa twebwe dusanzwe turi mu bihugu biri kubera gutera imbere muri kino gihe. Nkaba mbona yuko by'ukuri hari ibintu byinshi twokwigira ko kugira ngo dushobore kugira icyo tumariye ibihugu byacu.
Muri ibi byumweru bibiri umaze, ni nk'iki kidasanzwe cyangwa se cyagutunguye kurusha ibindi ugeze hano muri Amerika?
Ego, ikintu cya mbere cyanjyoheye rwose ni uko abantu ngaha barakora, n'abantu umwanya wose bariko barakora, bafite amagahunda icyo twita programa ku mwanya umuntu afite ari karakora. Hanyuma ikindi nacyo abantu bo ngaha barubahana, baratemeranira. Hanyuma ikindi nacyo abantu bo ngaha barakunda igihugu cyabo, urabona yuko bifuza yuko baguma bari imbere, aho umwe wese ari akavuga ati reka nkore ibishoboka byose kugira ngo igihugu cyacu kigumane iteka gifise mbere kirushyirizeho muri kazoza.
Hakaba hari isomo ubikuramo ku buryo usubiye iwanyu wakwifuza ko iryo somo warisangiza abandi kugira ngo namwe muteze imbere igihugu cyanyu?
Isomo ni nini ya cyane rwose, kuko turiko turaraba ibiba mu bihugu byacu bikiri inyuma y'amajyambere, urasanga ibintu byinshi bituva ko twebwe nyine abasanzwe baba batuye muri ibyo bihugu. Kwe usanga dukora umwanya muto, naho ugasanga ibintu turiko turakora ntiturondera kubikora neza, ikindi nacyo ugasanga turiko turakora ibintu turondera kunywana n'abo turi kumwe kugira ngo dushobore kujya hamwe dushyire ibyiyumviro hamwe dutere imbere. Ugasanga umwe wese arondera ukwimenya icyo yokura mu nzira ikarakora, ariko ndabona yuko hari isomo bizomfasha cyane rwose, kandi ko nsanze ndiko ndakora n'urwaruka mu Burundi rutari ruke, ndabona bizodufasha rwose gushobora guhinduka no kurondera ingene twohindura abandi. Hanyuma ikindi nacyo tumaze igihe tubonana n'abantu batandukanye, harimo basanzwe batwara amashyirahamwe asanzwe afasha mu iterambere ry'abanyagihugu banyuze muri Amerika, n'ayandi asanzwe afasha mu iterambere muri Afurika. Turahura n'abandi bantu b'abagwiza tunga batandukanye bakora ibintu bitandukanye. Urabona yuko bariko baratubwira ingene bakora n'ingene batanguye, biraduha amasomo bikatwereka ibyo turiko turakora ingene biriko biragenda nabi. Hanyuma tukabona n'icyo twokora kugira ngo dushobore gutera imbere mu byo turiko turakora. Hanyuma kandi turabona imigendera n'irusanga umuntu ari karakora arondera ibintu by'iterambere nga abastaniye na leta abastaniye n'abantu batandukanye ni biraduha icyizere biraduha yuko biratwereka akarorero keza ko natwe dukwiye kurondera ingene icyo nakwita community engagement abantu bose tukabarondera ibyo turiko turakora ko babitegera hanyuma bakaza tukagira urunani tukabonye tuzamura ibihugu byacu.
Urakoze Emily, mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi tuganira n'urubyiruko rw'abarundi rwaje muri gahunda ya Yali gahunda yatangijwe na Perezida Barack Obama. Kuri telefone turi kumwe na Elise mwiriwe neza.
Uyu mwiriwe Edi Rwema.
Ego ikibazo cyawe?
Ikibazo nari mfite nashaka ndabaze ati atwe tugwaruka rwa hano mu gihugu cy'u Burundi ibintu baba barabonye iyo bifite akamaro boza natwe batwereka ino mu gihugu cy'u Burundi natwe tukadobwira ko n'ibihe kabazo bagira kabiri nasana bagishikayo babahabonye neza hamwe abazungu basanzwe baba batabinubye ngo nuko ari abanyafurika batangize urukundo.
Urakoze Elise. Reka dufate na Roger. Roger mwiriwe neza.
Mwiriwe cyane.
Uri hehe Roger?
Ndamugeze mu tumire.
Narakumva.
Yega mahoro.
Ikibazo cyawe.
Nagomba ndamubaze. Ko izi programs za yari za madire yo kumwaka ariko tutabona ikibivamwe no kuvuga inhererano yuko gwaruka kubyo baba bize yo muri Amerika mubikisha mu nzira yiye kugira ngo twese dushobore kubimenya mbere n'abatware bashobore kubifatira kwa karorero. Urakoze
cyane Roger. Emile, usubiza mu magambo make ya ibyo bibazo byabo bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika.
Ego murakoze cyane. Ariko aravuga wa mbere avuga ati twomfashiki kugira ngo izo turiko turi gino tubizane mu gihugu hanyuma bwici bimaze nibaza yuko jewe nari nsanzwe nkora n'urwaruka n'iryo shyirahamwe bita Page ego ni ishyirahamwe rikeneye rimwe na rimwe korero nk'abarifasha kugira ngo ibikorwa bimwe bimwe bishoboka ariko kandi nsanzwe ndi murindi shyirahamwe risanzwe rikora n'urwaruka rwo muri African Community ishyirahamwe risanzwe riteza imbere inyigisho bitanga inyigisho z'ingene abantu bashobora kurwana n'ibibazo byabo icyo twita mu cyongereza social innovation. Hanyuma rero nibaza yuko icyo turiko turategura ni uko ubwa mbere tworondera ubumenyi buhagije kugira ngo natwe tuze kumusangira nabo no guharuka ruri mu Burundi kandi ikintu cya mbere turiko turashyira imbere hajyayo nishyize imbere nivuge ndiko ndarondera imwe izo ndiko ndiga kandi izo ndiko ndabona ngaha biviramo integuro y'inyigisho ishobora gufashisha urundi rwaruka mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma yamaze ati ntibatwinumbye kuko iyi programa yari yatanguye mu nteguro na Perezida Kennedy ariko ntiyashoboye gutangura kirya gihe hanyuma Barack Obama amaze kuza arabona aho yari iri aravuga ati ikintu cyoba cyiza ku Free Africa kugwaruka goza rukagireho karonga inyigisho zihagije rugashobora kugira icyo rufashije mu bihugu byabo. Nukuri ntibatwinuze gusa barondera kutwumviriza tukaganira mbere abatekake turamaze kuronka n'abipfuza batubwira ati ni bimwe bavuga mwipfuza kugira ngo twubafashe kugira ngo ibyo byiyumviro byanyu bishoboke n'ibihe turamaze kuganira n'abatari bake usanga bari muri iyo nzira kandi bafise urukoba rw'abazungu atangorane bariko baratera. Hanyuma uwa kabiri nawe yavuze ati hamaze kuza benshi burya hamaze kuza benshi mugabo kugira ngiye kuraba ingene abantu turakora ibibazo kugira ngo tuze ngaha turakora ibibazo mu rurimi rw'icyongereza tukandika benje kwandika bakadutora tukabazwa ku munwa bakasubira kandi bagacagura mwabandi rimwe na rimwe urasanga hari abantu batowe kubera kumbure bashaka kuba bazuri imigwicongereza cyane natwe mu Burundi baradufite ingorane z'uko tutafise amahirwe menshi yo kumenya icyongereza kandi mugasanga nta icyo no kwita vocation afite y'ukubandanya ibyo yize abisabikayo n'abandi ariko rero uyu mwaka harimwo abantu bamwe bamwe basanzwe ariko barakora amashyirahamwe ingabo mu Burundi nibaza yuko bishobora guhinduka kandi n'abaje mu myaka iheze nabo nyene harimwo bariko barakora gusa ikintu kihari nuko abantu batanu cyangwa icumi ntibashobora guta bakora ibintu ngo nyine ngo abarundi bose bacabimenya ariko nicyo turiko turemera muri no turiko turemera muri no minsi nuko nkuko yabivuze dukeneye yuko ubutegetsi bw'Ubujumbura cyangwa bwo mu bindi bihugu abandi bose turiko bavamo turiko turiyemeza ingene kugira urunani rukomeye bakamenya yuko ariho twifuza ihinduka mu byo turiko turakora biriko birakoreka mu gihugu cyacu tukereka ibyo dushobora ibyo hinduka icyo twashobora guterera kumbure rero ibikorwa nuko bitamenyekanishwa neza icyo tugiye kuzotegura no kuraba ingene ibyo tuzokora tuvuye ino mbere n'iby'abandi bavuye ino bariko barakora ibyo bishobora kuzabiramenyekana kugira ngo Abarundi gwaruka cyangwa abarundi bose babone akamaro k'ibi byigwa turimo
urakoze cyane Emile Uwezo wa Mungu guma kuri telefoni nanone tugize amahirwe yo kubona undi murundi nawe uri muri gahunda ya Yayali yatangijwe na Perezida Barack Obama kiza boni ikaze mu kiganiro cya radijwe rya Amerika
ego wema mesha makuru ndagushimiye cyane
uri hehe kiza
Je ndi muri ya habari kwishuri bita Georgia State University. Ni kaminuza ya hanyene muri Georgia Atlanta. Ariko ndi mu gisata cy'ishuri bita Young School of Policy Studies. Ni mukirundi kumbere no bisigura yuko ari shube gisha itunganywa imigimwaro n'imirimo ya leta bino kongera kirundi
utangiye tukubonye ikiganiro cyatangiye mugenzi wawe Emile Uwezo wa Mungu uri muri leta ya Massachusetts yaratubwiye uko yabonaga Amerika atarayizamo noneho uko ayibona ubu ngubu amaze kuyizamo dore ko mumaze hano ibyumweru bibiri kuri wowe utaraza muri Amerika wayitekereza gute umaze kuyigeramo uyibonute
Ego cyane murakoze ubundi mumbabare gato kuko natevye kumbure nafatiwe gato ariko ntacyo twebwe tutaraza iyo muri Amerika Amerika twayumva ko byinshi kuko mu rusangi twari tuzi yuko ari igihugu gikomeye kandi niko biri no munsi igihugu giteye imbere twarabyumva ariko tukifuza no kubibona atari kubyumva gusa turazi yuko mu bice bitandukanye uhereye mu by'ubutunzi mu by'imibereho no mu bindi byinshi ari igihugu gikomeye cyane ku isi kandi kivugangwa hanyuma twagitekereza rero nk'uko ari igihugu gikomeye kandi gishoboye byinshi ariko ubundi rero tukifuza kukibona kukibamwo kumbure no kuciga ko kugira ngo kumbure ivyo twohakura twoshobora kubona nk'uko ari ikintu co tugirira akamaro bivanye n'ivyo twohigira canke uburorero bwiza twofatirako kugira ngo natwe duheze kumbure mu gihe cose vyaba bishoboka duheze tubifatireko mu kugira ngo dufashe igihugu cacu gutera imbere
hari ikintu kidasanzwe cyangwa se gishobora kuba cyaragutunguye cyane umaze kugera ina
ego cyane ni ni byinshi mbere
mu rugero rumwe gusa
kumbure sindonka umwanya wo kuvuga byose ariko ni byinshi cyane
mu rugero rumwe gusa
ego kuva dushitse hano twahigeje na higiye byinshi uhereye ukuntu iki gihugu gitunganije ni kuvuga leta twasanze yaragerageje irashobora gutunganya gutunganiriza abanyagihugu hanyuma abanyagihugu nabo nasanze ari abantu bubaha leta ni kuvuga leta irayubaha abanyagihugu hanyuma abanyagihugu nabo bakongera bakubaha leta icyo ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu dufatiye nk'akarorero mu bihugu byacu aho usanga kumbura imwe na rimwe abanyagihugu biboneka yuko umengo igihugu cyabo cyangwa ibihugu byabo ntibabyiyumvamwo ibyo rero bigatuma kumbure hama hariho izo ntureka za misi yose ariko ngaha twasanze bitandukanye ikindi nacyo twasanze abantu bubahana ni kuvuga uko twabiziga jewe siko nabisanze nasanze abantu bubahana ari abantu bita abandi naho bishika kumbure hagacamwo utuntu tumwe tumwe ariko mu rusange nasanze bimeze uko ikindi rero abanyagihugu nasanze bakunda igihugu cyabo baragikunda cyane bakagikorera kuko ndabifatira ku burorero bwinshi twagiye tubona uhereye nko mu byo gutanga amatagisi abanyagihugu baratanga amatagisi menshi cyane hano kandi umengo nicyo kintu nasanze kumbure cyo bacatumye igihugu cya Amerika gitera imbere kuko
cyiza reka turabigarukaho reka nanone twakire muri studio Jean Berek Masibo niyo nawe numwe mu rubyiruko rw'abarundi rwaje muri gahunda ya Yali bwana Sibo niyo ikaze mu kiganiro muri isanga
ndabaramutsa cyane
niba warukurikiye ibyo cyiza yaramaze kuvuga nari mubajije ibyo ari byo byose mbere yuko ava mu Burundi hari ukuntu yabonaga cyangwa se yatekerezaga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho ayigezemo uko ayibona wowe Jean Berek Masi uri muri leta ya Iowa nk'ibintu byagutunguye cyane ukigera muri iki gihugu ni nk'ibihe
ikintu cya mbere cyantangaje n'ukuntu abanyagihugu baho bubahana bakongera bakubaha ingenzi icyankoze ku mutima cyane rero n'ukuntu bubaha amategeko cyane cyane ayibarabara bo twebwe jemba mu Cibitoke iyo ndi mu Burundi hanyuma rero ndazi iyo ngomba kuja muri ville ngiye gukora ikintu cyane gusenga ntoyi moto yanje ndazi ngorane ngira kuva mu Kamenge kugira ngo nshike muri 28 November ntera nja muri Ville cyangwa nce hariye ko kuri Pepe Murundi ni biharuro byinshi ngene mu kwepana n'imodoka n'andi mamoto n'amakinga ni mugabino n'uwamaguru ararindira umuntu agaha akamuhuruhusha ubijejwe akamuhuruhusha hanyuma niyo habaye ikosa abanyamiduga barubaha w'amaguru cyane w'amaguru atabaye patient nuvuga atihanganye akagenda nkabaje basanga bari muri sport w'amaguru baramwubahiriza cyane mu gihe iwacu w'amaguru n'uwikinga na cyane cyane menga n'igihano kuba badafise imodoka nabo ego ibyo byarankoze ku mutima cyane ikindi nacyo ndi mu mamangazini iserivisi yaho iratandukanye na zimwe z'iwacu kuko ndibuka bamwe bariko barabimenyera ariko hari iminsi myinshi byageraho bimbabaza nkamubwira nk'ikintu nkeneye ukabona karatera inkuru umwanya muremure hanyuma yakubwira igiciro ukumva kirarenza atayo ni menshi nakubwira ngo utakiguze ngo abandi barakigura ngo birakuraba bagaca yisubira mu nkuru mugabino byarantangaye cyane uretse ko hasanzwe hari sisiteme yuko ata muntu aza kunegosiya igiciro usanga bizwi n'abantu baho naho bari umugenzi naho bari mama wiwe aje kumuraba akaba amusanze ku kazi kumwakira biragoye umukiriya afise ikibanza kinini ya cyane
ntago bagerageje kunegosiya muri iryo soko
Oya, jari sanzobizi.
Murakoza cyane mugume kuri telefone, reka dufate n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. William, mwiriwe neza. Ego, ikibazo cyawe.
Ikibazo cyanjye ndumva ubwo rubyiruko rwaramaze gufata amasomo meza kandi bashyuye kugira ngo bigire n'amahirwe yo kugira iyo ngiyo abandi batabashije kubona. None kundi kumva ibyabafashije ari byinshi n'ibyabashimishije, bo nk'akarusho babona muri ibyo byabafashije kandi bikabashimisha ku buryo bazagasangiza nk'urubyiruko rutagize amahirwe yo kugera muri ayo masomo, ni nk'akahe cyangwa se ikintu babona kizafasha igihugu cyabo kikagaragara ko ayo masomo kuko akwiriye kuba yakwitabirwa kandi abantu bakayakurikira bageze amahirwe yo kujyayo. Ni nk'ikihe kuko nk'abantu basigaye ikintu tuba twiteze tubona cyagira akamaro, ni inyungu zizava mu byo barimo bakora zikagirira akamaro abo basize batagize amahirwe yo kujyayo.
Urakoze. Urakoze cyane William. Emile, mu magambo make cyane kuko turi benshi kandi ntago dufite umwanya munini cyane, akarusho mubona muzakura hano muzasangiza abandi barundije muzamutashe cyangwa se urundi rwaruka ni nk'akahe?
Ego na sanuwari yaki zikivuga kicyo kibazo. Turiko turanyigisho kandi turanyigisho nk'uko musanze mubizi Amerika iracyari ya mbere mu nyigisho nziza n'ingene yigisha. Bariko rero baratwereka n'ingene ibyo bariko baratwigisha natwe dushobora kuvyigisha abandi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane rwose, ndumva ko ari cyo bagomba babandanya babaza. Nicyo gituma rero tubona ko tuzohakura ubumenyi n'ubushobozi bwo gushobora gufasha abandi gutegera ingene babwirizwa, ingene bo no sinavuga ngo babwirizwa, ingene bashobora gukorera igihugu umwe wese agakora arondera kubaho umugabo arondera no guteza imbere igihugu ciwe. Atari uko umuntu wese akora yirondera wenyine ko ari wabaho, kumbe n'umuryango we ufise umugore n'umugore n'abana, umugabo arondere ko abantu bose bashobora kugira akunguko bakuye mu byo umuntu ari karakora. Nizo bivuze turondera ko twozana duko twifuza ko twozana mu Burundi twereka abantu ko bikwiye yuko dukorera igihugu cyacu gikuru.
Jean Berekimansa, ari cyo wakongera ku byo Emile avuze cyo atavuze wenda?
Jewe icyo nokongera ko nuko mu Burundi ibintu byinshi biteranya abantu n'ubukene. Mu bisanzwe maze kuraba nasanze ingorane zikunda gushika abantu iyo bahaze usanga bose ari abagenzi, mugabo inzara yadutse bumviriza uwo wese ashobora kubaha icyo barya. Rero je nk'uri muri business and entrepreneurship track, ndashaka yuko nogira ibintu by'inyigisho mu Burundi. Uretse yuko je mfise umugambi wo gukora project yanjye izompa amahera hanyuma nkangaja abandi, ndafise n'umugambi wo gukora ama project menshi kuko nsanzwe ndi umu laboratory de project. Uwo mugambi ndawufise wo guca nkora project yo kuza ndigisha ibintu byo kwiyungunganya ukiri ku ishuri uvuye ku ishuri, hanyuma no kudategereza kwiyumvira yuko leta izoguha akazi. Mbo je byaramfashije birimo n'umu byatumye ntogwa kugenda mu bandi nkiri ku ishuri. Nari mfise aga studio audiovisuele kandi karamfashije karashobora kuntunga. Abandi rero nabo ndakeneye yuko bakiri ku ishuri batarindira iminsi yose yuko bazotangira gukora amahera yabo ari uko bahinjije amashuri bakaronka akazi kandi bakazi bakaronka muri leta. Ndakeneye yuko bumva yuko urya mwanya bafise ya sieste bafata saa sita mu canke bakaja gutembera, ndakeneye yuko urya mwanya wawukoresha bariko bariyumvira ikintu cyo baha amahera. Muri icyo gihe rero umuntu akiri muto afise udufaranga tumugurira ipantaro tukamugurira ivyo kurya, arafite autonomie de pense, ntashobora kwemera umuntu wese amubwira ivyiyumviro bibi amuteranya n'umuntu kuko nawe benshi babikoreshwa n'inzara. Mugabo iyo basanzwe bifitiye icyo bakora na cyane cyane kibateza imbere, nta n'umwanya wo kumviriza ibiganiro bibi n'impanuro mbi baronka. Rero ndafise umugambi wo kubaha inyigisho zijyanye no kwiyungunganya.
Urakoze cyane Kiza Boni, ndaza kukugarukaho nawe niba hari igitekerezo ufite kuri ako karusho cyangwa se akamaro n'ibyo uzi uzasangiza abandi. Ariko reka dufate Phineas. Phineas, mwiriwe neza.
Waramutse.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Nashaka kubaza abo batumire batanu cyane abo baserukiye Burundi. muri leta zunze ubumwe za Amerika arakunda kubera ibyo nyigisho by'ikeneye ko n'umukuru w'igihugu wa Amerika Barack Obama ibyo nyigisho akaba amaze gutuma ko abarundi benshi muri iyi myaka amaze gutwara mugabo nta murundi n'umwe turigera tubona amashyaka amenya mu Burundi ngo agire na asosiyasiyo ashinze yerekane yuko hari inyigisho yaba yarakuye hariya kugira ibyo yakuye abyigishe n'abandi twebwe ntabwo turabona nta nama hamwe iri Bujumbura. Ikindi nashaka kumubaza umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikiringo ciwe gisanzwe kiriko kirarangira kandi akaba ariyo yahora atuma ko ibyo nyigisho mbega ku bahora bazironkara kuba zahora zifitiye akamaro nta ruhombo rurimo mu gihe uzomusubirira atazoza ngo abandanye uwo mugambi yari afise. Ikibazo cyanjye cyari nk'icyo. Murakoze.
Urakoze Phineas. Ndibaza ko ikibazo cya Phineas cya mbere Emile Uwezuwamungu yari yagisubije kugira ngo wenda tudatakaza umwanya cyane. Kiza Boni, mu byo mwigishwa cyangwa se mubwirwa kuri iki kibazo cya kabiri cya Phineas abaza ngo manda ya Obama nirangira ese iyi gahunda izakomeza hari cyo babibabwiyeho?
Murakoze cyane. Je kuza ku munsi ntacyo baratubwira ariko icyo tuzi nuko arugambi n'umugambi wa leta. Iyo rero ari umugambi wa leta uko twabyumvise aba bakuru b'ibihugu za Amerika kenshi iyo bari mu guheza manda zabo hariho ibikogwa bisigara bigasigara bikogwa ku izina ryabo naho baba baravuye ku butegetsi. Rero turibaza tudakekeranya yuko uwo mugambi uzobandanya naho yoba yavuye ku butegetsi kuko murazi yuko n'abajya abandi bahavuye ba George Bush usanga bafise amafondation abandanya ariko baravuye ku butegetsi. Iruhande y'ivyo nagomba ndamubwire Phineas yuko yindi nkuru nziza nuko muri Afrika inyigisho nk'izi nyene zisa n'izi zirabandanya zirahari muri Afrika mu burere bune bwa Afrika uburengero ubuseruko umaruko hose umugambi uriho urabandanya n'ubundi ko ndavuga yo nuko kumbure tudafise contact ziwe twovuganye tukamwereka ingene byogenda i Nairobi hariho ikigo cigisha ibinyene turimwo iserukira ico i Nairobi rero kaba iserukira ibihugu bishika kuri indwi hafi munani by'aka karere kacu turimwo kandi ni umugambi nyene musanzu ufatanye bifatanye n'uwo mugambi nyene wa President Obama. Nikuvuga rero nuko naho ibi byo kuza kumbure ino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo hagarara ibyo muri Afrika bizobandanya ico rero yorema kuri ico
kandi ni ngirango muri iyi minsi bisa nkaho banabihariye ministeri y'ubanyi n'amahanga ya hano muri Amerika ni ikurikirana cyane ibijyanye n'iyi gahunda ya yale.
Ego cyane nibaza rero yuko umugambi uzobandanya umugambi wa leta mu bisanzwe hama ikindi kukumbure nagomba nongere ko numvise yuko yabajije ati mbega uwo rugwaro kuko hamaze kugenda urwaruka rwinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiga ibi bintu twebwe tutarababona. Kumbure birashoboka yuko tobara ari ababona ariko hari byinshi bimaze gukogwa nk'ubu nagomba ndamubwire yuko mu ndwi iheze hariho inyigisho zabaye zijyanye n'ibintu byo gutorera inyishu amatati byabereye i Bujumbura. Ibi byagizwe n'umugwi bita Yali Chapter yaha mu Burundi ego ni rwaruka nyene rwavyize ruvyigira hagi Nairobi hama rero bavuyeyo baca basabwa yuko bagira nka association baje hamwe kuva icyo gihe rero bamaze ubundazi yuko kuva mu mwaka uheze bamaze kugira inyigisho zishika zibize ejo mu biheze bigishije rwaruka rurenga 50.
Nibaza ko hari n'undi umwe mu bigeze baza muri gahunda ya yari witwa Alice Niyonkuru nawe hari ibikorwa bijyanye n'urubyiruko no kwishakira akazi aherutse gukora mu kwezi kwa kane.
Ego arafise umugambi witwa Go Burundi.
Yes.
Naho yoza kuri internet ubunyene yoca bibona birahari rero kumbure gusana uko tubayeri bwa bimenye ariko birahari byinshi biko birakogwa. Ego cyane.
Urakoze Kiza Boni. Reka dufate Frederico wiriwe.
Niriwe neza Ndigwema.
Ego, ikibazo cyawe.
Je nashaka kubaza uwo yitwaye Mire na mukurikiranye. numvise yuko ariko avuga yuko ngo iyo onye bariko bariga hanyuma bageze ino mu Burundi bazoshobora kugigisha abandi. Ibyo nabishimye cyane mugabo nashaka kumubaza yuko twebwe turugwaruka ngo bakozi bo mu mazu twaragerageje gusaba inyigisho ku babishoboye yuko ushaka twigisha ukuntu twashobora kwitunganiriza imigambi y'iterambere, ukuntu twashobora kwigisha imigambi ijyanye n'imibano ku bakobwa rimwe rimwe batwara basa n'imbanyi batifuza rimwe rimwe bigatiba igurana ry'abantu hose twarabuze umuntu iyo twakira yaba n'amashyirahamwe magenzi yacu twarabuze ishyirahamwe ryoshobora kutwitaho nta kundi yoshobora kuturangira ayo mashyirahamwe abigisha kugira natwe mu asosiyasiyo yacu bakoze mu mazu bazoshobore kuduforoma kugira natwe dushobore kuza turaforoma abandi twigisha n'iby'iterambere n'ibijyanye n'imibano. Ako n'akambere. Hanyuma ka kabiri sinzi yuko yoshobora mushobora kuzomumera kanimero kanje akazonyakura tukazovugana kuri n'igisi noshobora kumubaza ariko nari ngaho kuri radio.
Nimero nimero yawe turaza kuyifata hanyuma turaza kuyoherereza bwana Emil Uwezo wa Mungu. Akanyuma
akanyuma na koti twashaka nashaka kubasaba mwebwe nyene yuko mwoca umunsi umwe mukampuza no muri mukampuza n'umwe muri barya abantu bajirwa agateka k'abana tugashobora gufata kubasigurira neza ingorane y'abarya abana mu mabarabara iyo bava kubera kesi bajya mu bana mugabo kesi iyo turiko turabatura ingorane z'ababone basaminda batifuza kungene boduha inyigisho zo kubyirinda ntibigire batwumviza tukababwira yuko boduha inyigisho zijyanye n'ibyo gusaminda n'imigera batipfuza yuko ari aho nyine kenshi ingorane zikunda kuva kubera bajya abantu abana bakunda guharanira besi bava mu baboni mu baboni icoro nico nashaka yuko mwomuza ari David Ninganza ari urongo murajya amashyirahamwe ari Deo Shimirimana tugashobora kuvugana tukamwereka ingorane ahiri hanyuma muto dushimire Thomas Kamirindi yamagerageza kuduha ijambo. Murakoze.
Urakoze cyane. Tuzagerageza tugushakire abo bantu cyangwa se nimero zacu zawe tuzaziha bamwe mu banyamakuru bacu bari Bujumbura bagerageze baguhuze n'abo bantu. Urakoze cyane Federico. Emil nibaza ko ikibazo cya mbere ari wowe Federico yakibajije.
Ego nacumvise. Naliko ngerageje guhera naho bone yarari byavuze ati hariko hari ibindi bintu by'inyigisho hirya no hino hariko haraba muri Kenya no mu Burundi mwumvise ko ariko baragira izo nyigisho nagoma nabamenyesha yuko jewe mu baratubwiye turiko turatangura turondera umugambi twokorera ko ukomeye rwose kandi twibaza yuko uba muremure ariko rero jewe nagumye aho nyene nsanzwe ndi kurama imiriro kaginyigisho mu gwaruka nashobotse no mu bantu bamwe bamwe bakuze bakorana no gwaruka kugira ngo barabe ingene ugwaruka rwo kwiteza imbere gutangura imigambi yako ariko rero ingorane nduvise nuko mu Burundi icyo kintu gikenewe n'abantu benshi ntidushobora kugitangura rimwe ngo abantu bose bashigirwe umwe ahebye akabyisabira ku ijwi rya Amerika niyaza yuko nkuko mwabuze mwoza kuzaduha nimero ziwe tukaraba ingene tuzovugana nawe mu gihe dusubiye mu Burundi hanyuma rega ngo bamenyese yuko ku bwanje basanzwe barampaye abantu bankurikirana ng'abanyamerika basanzwe bigisha ama universite umwe yigisha kuri universite Cambridge n'undi yigisha kuri universite ya Boston n'abantu bakomeye cyane gose mu nzi gutegura imigambi y'inyigisho ya y'ugutanga inyigisho turiko rero turagira dutegura yuko site mu Burundi ndatangira ubushakashatsi no kwita etude menye by'ukuri ibintu bikubikuru umuntu yokorera ko umuntu arondera gutanga inyigisho zotuma habihinduka mu gihugu cyacu hanyuma bazomfasha tumaze kubamenya yavuze ababoyi abayaya tuzorara dusanze muri abo yavuze nabo nyene barimwo abakeneye inyigisho zihuta nibaza yuko tuzobakorerako mugabo rero nukuza baramenye nukuza turamenyera yuko naho tuba twarotize inyigisho turacyari bake kuko mu myaka ibiri heze haza batandatu ubu niho twari turi benshi twaje turi 12 Kwa tuna yuko yeri turashobora kuvuga yuko twibeje n'uko dushobora gucya dukora ibintu abantu bose babone mugabo urya ihindukariza bukebuke. Ariko twemeye yuko tugiye gukora ibyo bashaka byose izo zifuzo batise by'uko twaratura abahinyigisho bizoshoke ko balonga aho bashobora kuronka izo nyigisho. Birabaje mu wundi kore usanga hariho n'umuntu yifuza kwiga ibintu bitari ngo ibyo abantu biga ku ishuri nyine ibintu by'ubumenyi bwo mu buzima busanzwe akabura n'ahariha. Ndetse rero tugiye ko turakora kugira ngo turabe yuko twabuze uwo murihira kugira ngo aronke izo nyigisho ufise ushobora we kwirihira ashobore kuronka abantu bamwigisha.
Urakoze Emile, reka dufate na Thierry. Thierry mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanje nagomba mbaze abo ubwo gwaruka nyene ruja kwiga hanze. Uburundi turazi n'igihugu gitunze ibintu by'ubutare kandi iyo ubona ibyo bifite ingorane kenshi abantu baraye kwiga hanze bakunda guca bagumayo ntibagaruke kwerekana imigambi kwerekana ubumenyi bakuye hanze. Hanyuma abo bagiye kukarisha ubwenge muri Amerika barafite umugambi wo kuzovugana n'abandi n'urundi rwaruka rwagumiyeho hanze kugira ngo ruzoze kwerekana ibyo bwite mu Burundi. Hanyuma bavuga Uburundi nabwo butere imbere ko benshi tuzi baca bamaze gushikira muri za Amerika n'ibindi bihugu biteye imbere babigisha cyane bagaruke mu Burundi kwerekana ubumenyi ngo bateze imbere igihugu cyabo. Ubwo bo barafite ndumva harimo abafite umugambi wo kuzogaruka i Burundi. Hari umugambi wo kubonana n'abandi nabo bigumiye yo muri Amerika n'ahandi bakanga kugaruka kwerekana ubumenyi bize i Burundi bafite umugambi wo kuzobonana nabo.
Urakoze cyane Thierry. Jean Berek Masiboniyo, ngo hari gahunda mwaba mufite yo kugerageza guhura na diaspora y'Abarundi kugira ngo mube mwababaza uruhare bagira mu guteza imbere igihugu cyabo?
Twarashoboye kuba tuvugana n'abantu b'Abarundi barino, gusa twebwe akanya dufise iyi programa yaradufatiriye cyane, ariko turafise umugambi wo kubonana nabo muri iyi weekend igiye kuza. Ariko uretse yuko atari diaspora yonyine, twebwe ubwacu turafise nk'uko Uwezo na Chiza Bone babiguze, turafise ikigo cya turafise urunani rwacu rw'abantu bamaze kujya kwiga izo nyigisho hanze. Tuzosika tuvugana n'abandi, turafise imigambi tugomba gukora nk'uko Emilia yivuze arafise yiwe, Jenda afise iwanje, Bona arafise yiwe, abandi twe turi 12 uno mwaka. Mugabo iyo migambi irafise platform tuzoba tuyirimwo ya y'ugwaruka rumaze kuza ino rugatanga rukaronswa izo nyigisho zose. Ni ukuvuga rero yuko naho diaspora twonsara yuzuza neza uko urumva yuko ari ikintu gisaba umwanya, gisaba no kwicara hamwe, kandi dufise umwanya mutoyi, ibyo ziramaze kuvamwo, ibyo tutanguye indwi ya gatatu, dufise ibyo bitandatu, nabo bafise ibyo bakora. Hamwe twoba tutarabonana, tuzoguma turonderana tubivugane neza, naho twaba turi mu Burundi isi ubu ni ntoyi. Mugabo ikizwi cyo ni uko twebwe Abarundi bamaze kwiga izo nyigisho turafise aho duhurira tukayaga, tuzobivugana. Iyo ni migambi tuzokora, kandi twabizeza yuko ibintu bitegereza kugenda neza, kuko twebwe ikiturazishinga ni uko umujene w'Umurundi abantu abandi bajene ku isi bashaka kanabasumba mu vyerekeye mu bisanzwe. Twebwe narasanze yuko ntiturondera, ntidutembera, ibikenewe mu buzima ntitubizi neza, inyigisho zikenewe guhabwa ntituzizi. Twebwe umva dufise amashuri tuzi, ndiga primere, nje muri sekondere, ce niga repre canke niga ekonomike canke niga iki, ce niga universite literatire angereze canke literatire africaine canke mate, ce nja kwigisha umenga ibindi n'isizi wacu. Mugabo uko tuzobandanya tuza turabibasigurira, tuzobona yuko hari ibintu byinshi dukwiye kwiga. Harimo ayo maproje azokorerwa muri iyo platiforme ya tumita alumni arumunayi bavuye muri izi nyigisho turasinye tuzohura tubivugane. Ariko turabashimiye cyane ababazi bazurumba yuko bari worried, bari concerned barafise ibintu bagomba kuronkera inyishu natwe izo nyishu nibaza ko ari twebwe ataki duciriyemo kandi ntandi kizoduciramo kuko ubushobozi twaburose hanyuma umutima wo kubakunda turawufise ibintu bizogenda neza niko novuga.
Urakoze Jean Pierre Kimansi, reka dufate na Charles. Charles wiriwe neza.
Agize mwiriwe bwana mumenyesha makuru.
Uri hehe?
Bo ndi mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Yego. Akabazo ngo mandagatumbirize kuri Emile cyane cyane. Bo numvise umengo barasimikira cyane kugwaruka go mu bisagara. Uno munsi rero uri kuraraba abakeneye inyigisho sigwaruka go mu bisagara gose. Ari ugwaruka kuva ku mutumba gushika mu ikomine nabonyere bakeneye izo nyigisho. Kubagize Imana bakaronka ayo mahigwe nabonye nagomba ndababazererwa ikintu bariko barakora kugira abo bantu nabo bazoshikirwe bo kubucimbiri gushika kubucimbiri bagerageze babitubwire neza ndazi mu gacimbiri barahazi n'abarundi. Murakoze.
Urakoze cyane Charles. Emile mu magambo make cyane hanyuma na Bone nawe ugize kugira icyo uvuga kuri icyo kibazo avuga ngo ni gute muzagera no kurubyiruko ruri hasi mu ku mitumba.
Ego arakoze cyane kuri icyo kibazo bagije. Mbese ntangwe no kibazo wundi yari yabagije yari karavuga yuko tuzovugana n'abantu b'abarundi bari ngaha. Gambere guhura nabo ntibyoroshye kubera Amerika nyine yaturantu hatandukanye mugabo turiko turavugana nabo. Nkaje mfise akarusho ko nzosubira Marino inyishyisho zeze nzosubira Marino yundi ikindi kiringo cya cy'indwi standardu aho nzoba ndiko ndavugana n'amashyirahamwe ngaha muri Amerika nongera mbona nabo barundi nyine nabo nzoshobora kubona twara amaze gufatana amagahunda kugira ngo duhamagarira abashoboye kugira icyo baterereye kugira ngo igihugu cyacu izo nyigisho nziza zishobore gushika mu gihugu cyacu nabo bitoca mu ishure biciye muri ibyo bigo byo kwigisha nzora umwanya rero kuvuga n'abantu benshi kandi hari n'abanze kwemera yuko biteguye gukorana nanjye na twebwe abari muri izi nyigisho mu gihugu cyacu. Hanyuma avuze ngo abo mu gihugu hagati nitwa bibagiye mugabo yaba asanga muntu nk'ubutwe bwe usanga tuba mu bisagara benshi muri twebwe usanga ari Bujumbura abandi Gitega abandi Yaruba Makamba ugasanga rero niho twari dusanzwe tuba. Iyo rero uri kurarurira gukora igikorwa ubanza guhera aho uherereye aho vyoroha kubikora kugira urabe yuko bishoboka ibyo uri kurakora ubanza ubona imitego yose irimwo hanyuma wiyumvira kwagura gushika ahandi ari uko wabonye ibyo watanguye gukora. Ariko rero nagomba ndabaremeshe mu byo turiko turiyumvira turavyuka iterambere ntibihagaze mu gisagara ahubwo kubona n'abantu bagumye baza mu gisagara kubandanirayo n'ingorane ikomeye. Turifuza yuko rero muri kazoza dutegura imigambi yo kwigishiriza abantu mu gihugu hagati kugira tubereke ko mu gihugu hagati bakwiye kuhakorera naho nyene bagashobora gutembera kuko naho hari n'ahari abantu benshi kandi hari n'aho abantu hari ibintu byinshi bishobora gukorwa bikazamura ubutunzi bw'igihugu. Rero mu gisagara usanga ibikorwa atari urande abantu bahari n'ibikorwa bizokorwa kugira ngo bizamure ubutunzi bw'igihugu si byinshi cyane tuzoraba ingene n'ukuri tukora n'abantu bo mu gihugu hagati ni ibintu byose bizoca gutegura.
Bone wowe hari icyo wifuza kongeraho?
Ndere ndamushimiye cyane kuko uravye mu Burundi abarundi barenga ibice 90% b'abaruguru. Ni kuvuga rero ko dukeneye koko yuko tugira icyo duhinduya nuko aba banyagihugu baba mu mitumba b'abaruguru twobashikira ibice 90% by'igihugu. Ni kuvuga igihugu mu mwanya muto twoba twagihinduye. Rero kuri iyo kuri icyo kibazo cyaza afise je ubwanje ubundi mva ruguru nyene mva imukamba umwaka twagize amahigwe ngo mubaje muri 12-13 nabavuye ruguru. Ni kuvuga rero ubwanje jewe ndafise umugambi mbere natanguje no mu ndwi heze narashoboye kushikiriza aba batwigisha umugambi werekeye ingene kufasha ugwaruka gwaruguru kugira ngo nago nyene rushobore gushika ku rundi rugero rw'ahandi rw'abandi kuko uravye nko mu bisagara kenshi nk'ibujumbura ibi byose by'amaportunite aboneka uburusho inyigisho akazi usanga biri mu gisagara bikomakomeye za Bujumbura za Gitega ariko ukamengwa ugwaruka gwaruguru nago gusa n'ugwibagiwe.
kandi nago ariko gwinshi ngo gwinshi niko kumbure hamwe kugushikira ngo tuma habaho ihinduka rikomeye cyane mu gihugu kuko nibice birenga 90%. Noneho rero nagomba ndamuhumuriza kumbure birashoboka yuko iyi mirambi hari ejo bundi ishobora gutangwa na ruguru kuko twebwe tuko turabyumvira kandi twatangwa kubikorera ko nkunganiye abantu bavuga Berkimas na Ntuze na Emil hari platform twe turimo ubu uno munsi tutegereza kugira ico bita cible tukaraba tag yacu nabahe turazi yuko cyane cyane mu bisagara ubu benshi barashikira izi nyigisho bamwe baraziroba bamaze kuzironka n'ubundi burushye butandukanye. None rero ubu jewe nashaka kuzo kwibanda cyane cyane ku bagenzi banje ugwaruka wa ruguru none rero no muhumbiza amajambo make kumbe nzo shikira benshi mu mwanya umwe ariko buke ariko ikindi naco nagomba ndabahamagarire cyane cyane ugwaruka rwenzanje gwa ruguru ko mu gihugu hagati nuko nabo boca ubwenge igituma bari mu bisagara bishika bagashika kuri aya ma opportunity ndanuku nuko barondera bararondera wundi yari yavuze ati kwiga gusa mu ishure uheje gishure utegeza kumenya uti mbega gikurikira nikihe uno munsi isi yarazwe kandi singonga yuko tutegereza kuguma aho turi ngo generalize iby'ubwarimu nka Karonsa kadiguri leta ntegeza kuguma oya kwatege kurondera kuko ubu n'umukuru w'igihugu yama yabivuze ati nimurondere hose rikuvuga rero isi yaragutse umuntu ashobora kurondera hariho hose ubuzima kabarondera hariho hose none rero rwaruka ntigwike ariko kandi bagire n'ubwo bumenyi bwo kurondera atari kuguma gusa ngaho kuko je kenshi abagenzi banjye bakunda kumbaza ngo wewe bigenda gute ibiba bironse gute nkababwira ngere bigenda ariko ukabona yuko bafite icyaka cyo kubijyamo mugabo ntibagira iyindi ntambwe batera kugira ngo bashobore kubishikako.
Urakoze cyane cyiza. Reka dufate na Ezekiel wiriwe.
Yego mama, amahoro neza idigwe.
Ikibazo cyawe.
Yego mu kibazo nagomba kubaza umutumire. Urundi kuva twikubye ugwaruka gwagiye rwaca mu ngorane nyinshi cyane gose kuburyo kwagiye rwahungabanywa n'umutekano uvuye ku mvururu za politiki zagiye ziraca ngaha mu Burundi ku buryo bigorana ko ugwaruka rwiteza imbere kwagira imigambi kuko cyari uyitanwa n'ingorane za politiki nk'ubu ugwaruka rwinshi rwarashwiragiye urundi rwapfunzwe urundi rwarishwe urundi rwarabuziye ruja n'iyo ruja ikacha bituma atamigambi ya kazoza dushobora gutunganya cyane ushobora gutunganya mu byiterambere byo mu gihugu. None uwo mutumira kankaba no yaragize chance y'ombra y'gushika muri Amerika kubonana na Obama. None atosabiki Obama kugira ngo ashobore gufasha kugira nyine muri ibintu bikorwa ngaha mu Burundi nyine turabe ko byohera nk'intererano azodusabira imbere iyo bariyiye nicyo tugira amahoro.
Urakoze cyane Ezekiel wenda ikibazo cye ni nacyo kibazo nifuzaga gusorezaho. Nyuma yuko murangije aya masomo yanyu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muzagira amahirwe yo kubonana imbona nkubone na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama, ari nawe watangije iyi gahunda murimo. Ese buri muntu wese wenda agiye ambwira ugize amahirwe yo gutoranywa kubaza Perezida Barack Obama ikibazo cyangwa se kugera igitekerezo umugezaho cyaba ari nk'ikihe? Mpere kuri Jean Berekmas siboniyo.
Yewe ikintu nzomusa ntikizoba ari ikibazo kizoba ari kumusaba ikintu kimwe. Ashobora kuzoba afise ububasha inyuma ya manda yiwe kandi turavyizeye n'umuntu w'umunyacubahiro kandi afise ijambo ryari niho namye mbaza twari kumwe n'abandi banyamerika babatama bigisha kuri universite twicaye ahantu ndababaza ati mwebwe mubona Amerika kubibayeho aperezida wagiye bayitwara ubu muravyishimira uko imeze? Bavuga bati turakunda Obama cyane nta wundi mu perezida twari bwabone nkawe. Ati abamwanka bamuhora ubwirabure baramwanka mugabo abantu twize turazi ko ari umuperezida w'incabwenge kandi tuzomugwa inyuma. Rero jewe icyo nzomusaba ni uko yogerageza uko ashoboye akaduha ifashanyo imigambi yose dufise itagira uburyo abo banyagihugu baruguru ariyo tuva bamwe bamwe bagomba inyigisho twarose gushikayo no gutegura izo nyigisho no kuzibashikiriza ni ibintu bisaba uburyo tuzomusaba yuko yokorana n'amashyirahamwe yose ashoboka bashobore kuturosa uburyo bwo gushikira abanyagihugu bato bato abanyagihugu bize mugabo batabona ubumenyi bwabo iyo butozotera buja abanyagihugu bafise imigambi y'iterambere mugabo batabatera inkunga ngo batabatera intege uwo muntu wese afise ikintu yokora mugabo akaba atabifitiye ububasha kugira hagire icyo abikozeho ariko rero ikintu kimwe na gahunda yambwiye ati ku kibazo yari ngo twerekeye ngo urwaruka rwagiye ruhura n'ingorane za politiki
mu magambo make Jean Berekimas
ego nivugiye ku ruhande rw'uhandi jewe politiki sinovuga yuko nta kintu ivuga ko jewe nsanzwe nta nayibiye n'ahazoba ari umunyepolitike nk'ahazoba ari ikijiki ndagishinga nuko ibyo arimwo byose ategereza umugabo kuronka ingene yibeshaho nawe akabeshaho n'abandi ntarabye ibya politiki kuko je nsanzwe nta nayikunda politiki mugabo ntegereza ko uwo ari we wese yazobava hose ndamufashe ashobore kwibeshaho no kubeshaho abandi
cyiza boni ayo mahirwe nubona amahirwe yo kuvugana cyangwa se kubaza perezida Barack Obama niki wamugezaho
nakoze cyane je namugezaho ivyumviro kumbure ibibazo bibiri gusa bitarenga icya mbere kijyanye n'amahoro mu gihugu cyacu kumbure no mu karere ibi byose twoba dufise imigambi myiza twoba dufise ivyumviro byiza twoba dufise mu gihe cyose tutazoba dufise amahoro mu gihugu mu karere kacu na kimwe kizokunda kugira ngo tugishyire mu ngiro noneho rero urazi yuko Amerika igihugu gikomeye cyane no mu byerekeye umutekano n'iby'amahoro byose ifite mu ruhara none rero jewe numusaba cyangwa nkamubaza icyokorwa kugira ngo uno munsi amahoro iwacu n'intererano yoterera kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu cyacu n'umutekano hanyuma tubone gushyika kuri iryo terambere icya kabiri numusaba kudufasha mu by'iterambere ibikorwa by'iterambere abarundi mu rusangi na cyane cyane urwaruka ni abantu bakunda ibikorwa abarundi mu rusangi n'abakozi ariko barabura ingene bakora barabura uburyo barabura babafasha noneho rero je nusaba nti ko amahoro yabonetse dufashe rero mu iterambere udufashe haba mu gutanga uburyo bukenewe by'amafaranga kumbura inyigisho gukarisha ubwenge ibyo ahanini jewe hamwe noronka kajyo nibyo numutura
urakoze Emile uwezo wa Mungu Emile uranyuva
nina gira mahigwe kwa na Obama ikintu cy'ambere cyo kumusaba nuko yofasha kugira ngo tsabe yuko abarundi bosubira bakanywana barundi bosubira bakumvikana akaba amahoro hanyuma igikira kabiri nuko yobananga dukurikirana inyuma y'izingisho tugashobora agashobora kudufasha kubandanya dukorana nawe nyene turi benshi kuko ni Afurika yose n'ayandi mashyirahamwe asanzwe ari ngaha muri Amerika afasha muri Afurika kugira ngo dushobore ibivyumviro vyacu biko turavugira ngaha ku radio bironke bifashwe bishobore kuzamuka hanyuma ikindi nacyo nta wiga rimwe ngo acavuga ngo arahejeje tuzabara tumufasha kugira ngo adukurikirane tuko turakora hanyuma bamenye n'ibishobora n'ibitugoye aho tuzaba tugeze banongere kandi babandanye badukahiriza ubwenge hanyuma mbere binashobotse badufashe cyane cyane no muri izo bintu barundi benshi bamye basaba ko inyigisho bipfuza abarundi batari bake dushobora kubashikira haba nyene mu gihugu mu byo tuzaba turiko turakora mbere bishobotse akaba n'izindi programme n'izindi gahunda zo gutumira abandi mu bindi bintu bakaza ngaha gukarisha ubwenge muri Amerika ko turabona ko ari ibintu bikomeye cyane gose tuzohakura ibintu bizodutuma bishobora kugira icyo dukoze mu ihinduka ry'imibereho mu gihugu cyacu.
Emile uwezo wa Mungu muri leta ya Massachusetts ndagushimiye cyane akanya wahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndabashimiye.
Jean Berekimas siboniyo muri leta ya Iowa nawe ndagushimiye cyane kuri kano kanya waduhaye.
Imana ibahezagire.
Chiza Boni muri leta ya Georgia mu mujyi wa Atlanta nawe ndagushimiye cyane kano kanya waduhaye.
Murakoze cyane.
Nshimire namwe nshuti mwese mwari muteza amatwi ikiganiro muri sanga. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Almas Kalala wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.